nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand Ngendakuriyo
turi ku munsi wa mbere higenekerezo rya mbere ntwarane umwaka w'2021 Dabara mkije mwese aho muherereye ni ryasango ry'amakuru mu kirundi twabateguriye ayo twatorokanije nayo akabahagaze ku ngonkurunkuru zikurikira Abasirikare batandatu Burundi harimo boni ntwazangabo imwe nibo bamaze gukomerekera mu ngwano zimaze iminsi 3 zibera muri komine ya Mabayi ntara ya Cibitoke amakuru ava mu basirikare hamenyesha kwabo bahanganye n'igisirikare bo ba arabagwanya umuhari FDLR ugwanya leta y'u Rwanda amabohero nayo ya muramvya gitega ha narutana haratungwa gatoki n'ishiramwe rukristo rigwanye yote gwa jyakiremwa muntu akate Burundi mwihonyangwa ry'amategeko kajanye no kuvuza abafungwa yongorane kibonekeza cyane cyane mu bafungiwe ibyaha bijanye na politique kwa mbere ntwarane isi yose irahimbaza umunsi muza makungu hariwe kugwanya ikumira mu matoza y'umuhari iteka yerekana ko mu Burundi hakirangwa ikumira rihagaze ahanini ku bwoko mu bagize inzego zitwara igihugu byose twari bateguriye muri ano makuru ahagarariwe mu bihinga bw'ivyuma na Theodomir Mani irambona mu kanya makuru mwidonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndoso kwa ikaze murano makuru tugira duhere mu bijanye n'umutekano abasirikare batanatu Burundi harimo umwe w'ipete ya majoro nibo bamaze gukomerekera mu ngwano ziriko zibera mu ntara ya Cibitoke amakuru radio y'inzamba ikura mu basirikare bari muri iyo ntara yemeza ko n'ubu igisirikare cy'u Burundi kitaramenya neza umwidondoro wabo bariko baragwana n'igisirikare ni nkuru tubaza Parfum Mudasigana
Izo ngwano zivugwa mu ntara ya Cibitoke ziriko zibera neza na neza ku musozi w'inyoni uri muri komine ya Mabayi kuva ku munsi wa gatandatu nkuko amakuru dukura muri bamwe mu basirikare b'igihugu bari mu ntara ya Cibitoke bivuga igisirikare cy'u Burundi ntikiramenya neza umwidondoro w'umugwi w'abitwaje ibigwanisho uri kuri uwo musozi wa Twinyoni ariko abo basirikare bavuga ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho ikiboneka ari uko udashaka kuva kuri uyo musozi kandi witeguye kugwana n'igisirikare cy'u Burundi Isoko rya radio inzamba mu ntwazangabo z'u Burundi rivuga ko gushika ubu abasirikare bo mu batayon y'amajana 411 aribo bahanganye n'uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho ariko ko n'izindi batayon ziriko zeregeranywa kugira batuze uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho iyo ntwazangabo mu gisirikare isigura kandi ko kubera ko abo bagwanyi bamaze gushinga ikirindiro ku musozi wa Twinyoni usumba yose igisirikare cy'u Burundi kiriko kiritegura kugira bakoreshe ibikoho binini binini kugira ngo babakure kuri uwo musozi wa Twinyoni amakuru radio inzamba ikura mu ntwazangabo z'u Burundi zitandukanye avuga ko abo bagwanyi bari ku musozi wa Twinyoni bo barabagwanyi b'umuhari FDLR ugizwe n'abakozi ho nyabwo kujya batutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 ayo makuru akavuga ko abo bagwanyi boba babuzisaganirizo kubera ko bakuwe mu mashamba y'igihugu cya Kongo kandi ko ubu batashobora gusubirayo uruganda rwa radio inzamba rwarondeye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira ngo atange umuco kuri abo bagwanyi bavugwa mu ntara ya Cibitoke turamukena
Parfum Mudasigana arakenuye impunzi ifite ubwenegihugu bwa Kongo yarishwe mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania ku mugoroba ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ibyo bikaba byateye uruhagarara muri iyo kambi kuko ritabaye ijya mbere hakugwa muri n'ubwo bugizi bwa nabi mushyirahamwe CBDH Vicar gitari bijanye n'agateka k'impunzi zo mu makambi yo muri kano karere bahamagariye igihugu cya Tanzania kwitaho umutekano w'impunzi ziri muri icyo gihugu Nguru tubaza Belancile nini nazwe.
Mwijoro ryo ku munsi wa gatandatu aho kumvikana inkoho muri iyo kambi ya Nyarugusu bikavugwa ko wari umugwi witwaje inkoho waruje kwiba ku rugo rw'umukongomani ajwi ku izina rya Wakala nkuko uyu munyagihugu abitwiganirira.
Impunzi zaratewe ku ruhande rw'abakongomani barategwa rero ku munsi wa gatandatu mwijoro buca ari ku wa Mungu aho ku mugoroba hariho imodoka y'igipolisi yari muri iyo micungararo ku kagoroba k'ijoro bari muri patrouille hanyuma rero niho hacatangura kuvuga amasase abantu barashobora baduka barakoma induru bariko bariba ku rugo uwo mu wakara asanzwe ajejwe gutanga amahera ku bantu baba barungikiwe amahera n'ababo baba bari hanze canke abari ngahanyenere mu makambi hanyuma rero baca baramurasa bamurashe nta basiga mpaka bamwishe ni ukuvuga rero akaguma kace gatangura ku ruhande rw'abakongomani kuko bahavuye badashima inyifato y'igipolisi yashatse kugira ngo ishikire icyo kiziga bagende kukibagisha urusasu bivugwa ko rwari rwamuhezemo hanyuma rero abakongomani nabo baravyanka kuko nabo bavuga bati twebwe mu kiziga ahubwo bishobora kubagirwa nuko natwe dushobora kuba ariko turi tubona ingene biri kubirakogwa hanyuma tumenye n'amatohoza icy'amatohoza yerekanye ko rero niko byagenze niko byabandanije biba hari abakaguma gushika n'ubu rero aho gushika ku mugoroba akaguma kasa n'akagabanutse baraterera amakimojene bararasa ibintu nyine birakomera ko bubu bashaka kugira ngo barabe ingene boronka icyo kiziga gushika n'ubu rero tugana kaba kitari bwahambwe
kubwa Sharangabo Leopold Chegera Churongo Yurunani CBDH Vicar ubwo bwicanye buvanze n'ubusuma bwabaye mu ikambi ya Nyarugusu urafitanye isano n'ubwabaye mu ikambi ya Nduta mu gihe giheruka aho bwahitanye impunzi y'umurundi
je nabyo rero tukabihuza n'ubwicanye bwabaye Induta aho impunzi nayo nyine isanzwe ikora akazi gasa nakuyo yagandaguwe yicwa naho nyine harabanje haraba haraca imodoka y'igipolisi imbere yuko ubwo bwicanye buba ibyo rero tukabishira mu kurikirane rw'amabi akorerwa impunzi tukabishyira mu rukurikirane rw'ihohoterwa aho kenshi usanga igipolisi cya Tanzania canke abajejwe iperereza muri ico gihugu bataba ari kureba ubwo bwicanyi bari cyane kubona abantu bari bizewe no ari bocunze umutekano w'impunzi ahubwo akaba ari bo bagaruka akaba ari bo bahungabanya akaba ari bo bagaruka akaba ari bo baza kwica izo mpunzi ubwo rero byadutera gusaba igihugu cya Tanzania by'ukuri kwita tandukanya nayo mabi kigafata ingingo zibereye ikindi naco turasaba HCR nayo nyine gutera kwikavuganira ta Tanzania igasaba umutekano w'impunzi mu buryo buboneka neza ko impunzi zitekaniwe
uruganda rwa Radio Nzamba agateka kawe rwarondeye urongo igipolisi muri iyo kambi y'Inyarugusu ariko ntitwashoboye kumuronka
Belansire nini nahazwe abanyororo bakurikiranwa kw'ivyaha vya politike aracafise ingorane mu janye no kuronswa uburenganzira bwo kwivuza hanze y'ibohero na cyane aho biba byagaragaye ko indwara abagwaye zikeneye abahinga bazo ivyo biri mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu n'ishyirahamwe ya Kati Burundi rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu mu shingwa manza Jean Claude Ntiburumusa jeje gisata c'amategeko muri iryo shyirahamwe asaba leta gukurikirana uwo wese atubahiriza agateka k'umunyororo kuko kwivuza bisanzwe biterekanijwe mu mategeko agenga umunyororo tegamatswe
ndikaba byagaragaye mu gihe n'amabohero asanzwe afite ingorane z'imiti eka mbere y'imiti isanzwe yo kugabanya ububabare bw'indwara aho garagara yuko mu mabohero imiti ari mike cyane mbere hamwe hamwe ugasanga nta nihari byaranagaragaye yuko niyo nyifato y'abatwara amabohero bavuza abanyororo kuja kubonana n'abaganga babishoboye bimaze gukwega ingaruka mbi ku banyororo kuburyo hari abamaze kwitaba Imana abandi nabo bakaremba cyane bagahava abaje kubonana n'abaganga bamaze kuremba gose bashikira mu bitaro amabohero rero amwamwe aramaze kwikubita gashi mwe twavuze kera twavuga nk'ibohero rya mpimba ubu tubona ko umuyobozi areka abanyororo bakajya kwivuza mugabo hari n'ayandi mabohero nkavuga nk'ibohero rya Muramvya ibohero rya Gitega ibohero rya Rutana n'ubu akigaragara yuko bakigorana cyane mu gutanga izo mpusha kavuga kandi ko hari aho bitumwa n'ibintu by'igiturire bene nka nkunzi aho usanga umunyororo atagira uburyo ngo kuriha ngo abapolisi bamuherekeza kwa muganga aca avundira ngaho nyene ntashobora kuronka umupolisi amuherekeza abanyororo rero kenshi bakirirwa ayo mabi usanga ari abanyororo baba hohotewe gihe baba bakiri mu biro by'iperereza bakabahohotera cyane ku buryo bashyitse mu mabohero basaba impusha zo gusohoka naho nyene bakabankira bigahava bikabaviramo ubumuga aho twavuga nk'uwitwa Dombori Pascal ari mu ibohero rya Gitega twavuga uwitwa Karegwa Ponsier ari mu ibohero rya Muramvya eka mbere n'abandi tiriwe turavuga ibi byo kwivuza rero bisanzwe bitekanijwe n'amategeko yo mu gihugu kamere amategeko mpuzamakungu aha rero twosaba leta y'u Burundi yuko kubahiriza aho gateka ku muntu wese ku munyororo kamenya yuko arekuriwe kwivuza nk'uko n'uwundi munyagihugu wese abirekuriwe kamere ku mbere biri no mu byo bategerezwa gukorera umunyororo mu gihe naho hogira ko nyanga ku gateka ku munyororo leta y'u Burundi nayo nyene yamenya yuko itegerezwa guhana uwo muntu yabikoze kambere igava gasubiza agateka kiwe wabikorewe kumushumbusha kuri ibyo byose rero kati Burundi kandi rasaba te Burundi yuko yo kwisubira ko kubahereza agateka kazi na muntu cyane cyane agateka k'abanyororo
Mushingwa manza Jean-Claude Niburumunsi akaba yaganira na mugenzanje Bella Gloria Kinore mukanyi sase twanaye na makuru twabateguriye
Nigute twokarabe minwe mu ntumbere yo kugwanyikiza cha coronavirus. Nugukarabe minwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Nijyari biri ngombwa gukaraba minwe. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye mbere rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Ikibazo kijanye ni kumigwa hango gisaha n'icimonogoje mu gihugu cy'u Burundi ivyo bivugwa n'ishirahamwe rigiteka rihanira hagati y'akazi na muntu haho ni mu gihe kuno munsi haimbazwa munsi mpuzamakungu hariwe kugwanya ikumira mu matoza reruka kugira ajyo shirahamwe ryasanze hari kumira rihagaze ahanini ku bwoko mu bagize inzego zitwara igihugu iyo nkuru tuyibaze Jean-Georges Kibogora
mu bikuru bikuru byatumye hashyirwaho uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikumirwa mu mwaka w'2014 harimo yuko amaleta abwirizwa gushyiraho amategeko akingira abantu ku bijyanye n'ikumirwa ishyirahamwe rigiteka ribona ko mu Burundi ayo mategeko yamariko arahonyangwa ikumirwa ijyanye n'ubwoko mu nzego zitwara igihugu hoho ngo nagahomera bunwa nk'uko bivugwa na Ashen ko yangize arongoye iryo shyirahamwe
twabonye ko hariho by'ukuri ikumirwa rifatiye cyane cyane novuga kuho ku migambwe ndetse mbere no ku bwoko cyane anuvuga cyane cyane ko byibonekeje ko abari mu ntwaro bose abafite icyo bajeje gusanga bari mu mugambwe umwe wa mugambwe ku butegetsi iki nacyo kibonekeje nuko hariho ubwoko bwacinyijwe aha twovuga ubwoko bw'abatutsi nubwo abatwa buraboneka ko bwakumirirwaho bwabyizwa kuba nabwo bufite icyo bwotera mu gihugu
ishyirahamwe rigiteka risaba leta y'u Burundi kwisubira ko mu kwama bisunga amategeko agwanya ikumirwa
ishyirahamwe rigiteka dufashe kano kanya kugira ngo duhamagarire leta y'u Burundi ikubita agashi irabe yuko yoshiramo umuntu uvuga mu nzego abari mu mugambwe utari mu mugambwe gutegetse uko shamuri biteka byarakurikiranije byarakurikiye imyiyamamazo aho ryabonye yuko hariho imigambwe d'opposition yaboneka ko mu kwiyamamaza bari fite abanywanyi batari bake icya kabiri ni uko ishamuri biteka rihamagara leta y'u Burundi ko yo kwikiza ibyigira byose yoraba ikaze irakurikiza ibivugwa mu muri akord arusha ama ndetse mbere n'ibyizwa shingiro kugira ngo ayo moko nayo ko novuga yinkehwa nayo bakurikije amategeko barabo ko babashiramo nabo nyene
tubamenyesha yuko amasezerano y'amahoro y'arusha yo mu mwaka w'2000 atekanya kubahiriza ibitigiri mu bijanye n'ubwoko mu nzego zitwa igihugu muntu mbere yo kwirinda intambara zindi zo kwaduka mu bijanye n'amoko muri kino gihe ishyirahamwe rigiteka ribona yuko intwaro ya CNDD-FDD itariko irabyubahiriza
Jean-Georges Kibogora nawe nyine tumu kengurukire abo batse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bidaciye mu mategeko basabwa kwibomorera ibyo bubatse ahandi ho leta nizo bikora umushikiranganje w'ibidukikije yagabishije yabiga yabagabishije munama yabagirishije ku munsi wa gatanu w'indwiheze iyo nama yarimwo abahafise amatongo n'inyubakwa hamwe n'ababuramatari b'intara zegereye ico kiyaga Tanganyika ariko Gabriel Firarongo ishiramwe urikome rwanyi ibiturire n'isogwa y'amatungo ya leta abusa makenga kuryo tegeko rishobora kutazoja mu ngiro Francine Kanyange
amazi mu kiyaga Tanganyika
Iyo nama yabaye haheze imisi itandatu amazi ya Tanganyika duze atera inyubakwa n'ibindi bibanza bimwe bimwe byegereye icyo kiyaga umushikiranganji Dogi Rurema akaba muri iyo nama yarerekanye ko uretse ihindagurika ry'ibihe biri mu bituma amazi ya Tanganyika aduga nabo bubaka ahadategekanijwe kubaka babangamira ibidukikije aca abasaba gusambura izo nyubakwa
wabo iyo bitongome ivyo bintu twamaze kushira ko imisaraba cyogomokwa bakabanza bakabyikorera ku neza yacu kiriwe n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano
by'umushikiranganji avuga vyoba bitoja mu ngiro Gabriel Firarongo Eurocom nta mwizera afise
bazi ndayishimiye avuga yuko mu ndwi zibiri abantu baterekana ubutunzi bwabo babwerekanye mugabo twarabonye yuko atano kwezi guheze yaciye byose abisukamwe amazi abivamo rero twebwe tubona neza yuko hose yakozwe nabo mu nzego z'igihugu murumva neza yuko bigoye mugabo turavye ingufu abasuma bafise mu kino gihugu cyacu twibaza yuko bizogora cyane kujya mu ngiro ariko birashoboka
tubibutse ko mu kwezi kw'icenda guheze umushikiranganji w'ibidukikije yari yavuze ko kizira kikadirizwa kubaka muri ivyo bibanza vyegereye cane inkengera z'ikiyaga Tanganyika yarahagaritse n'itangwa ry'impapuro ziye kurira bene ivyo bikogwa
Francine Kanyange nawe nyene arakenuye inkuru ya nyuma yano makuru umufasoni umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye hatera kamishyiramo mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAM hamwe n'abarundi babishoboye gukora ibishoboka byose kugira umugambi wo gufungurira abana ku ishure ukwiriye ku mashure yose kugira ngo abana bige neza ibyo akaba yabishikirije kuri uno wa mbere mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe gufungurira abana ku mashure muri Afrika ibirori byabereye ku ishure rito rya Muyange ya mbere ni muri komine ya Gashoho intara ya Muyinga kurikira Angeline Ndayishimiye n'umutambukanye umukuru w'igihugu
ivugo ngendegwa ko kuno mwaka twishimikize ubumenyi kama mu bijanye no gufungurira urwaruka muri Afrika kugira ngo duteze imbere imigambi irama yo gufungurira abana ku mashure muri kino gihe duhanganye n'ikiza coronavirus kidasize inyuma n'iki gihugu cyacu muri kino gihe ndetse n'inyuma yacu icyo kivugo cy'uno mwaka kiradutebura ku mugambi wo gufungurira abana ku mashure dukwiye gukora kandi dusanzwe dukora ari nacyo gituma twagomba duhamagarire abarundi bose gushigikira uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure kuko turazi yuko hariho amashure atarashikirwa n'uwo mugambi twagomba tubahamagarire kumwe wese yogira icyo aterereye aho dutanga nk'akarorero nk'ofise nk'umwimbu mwinshi harumikana nk'umwana ibiharage kugira ngo basahirize bajya abana nabo iwabo batashoboye kuronka ibyo bizotuma amashure yose uwo mugambi ushikirwa kubera twese tuzaba twabigize umugambi wacu ishyirahamwe PAMU si igihugu gusa cyane rigaburira abana ku mashure natwe tucaruka ku mashure yisumbuye twarafungura ibifungurwa iryo shyirahamwe ryazanye
rino jwi rikaba ryateguwe na mugenzi Ange Reverien Bazikamwe Ninahano rero makuru twabategure kuri uno munsi wa mbere ducetu yasozerera n'abakengurukire mwese Marco muradukurikira shimire bagenzanje mu ruganda bafashe kuyatorokanya Teodomini Manirambona niwe ari mu buhinga bw'ivyuma nawe nyine ndamukengurukiye ari makuru mako mashikizo na Jean Bertrand Ngendakuriyo mpanda ipfuruje kuranirwa muri hose mwandanye mwikingira ikiza cha coronavirus na ubutaha.